turashimye ko muzinzutse murumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mwaramutse gute nshuti bakunzi bacu, ikaze makuru yo muri kino gitondo mwateguriwe mukaba mugiye gushikirizwa na Diana Nininahazwe. Aha muri Amerika, abanyagihugu 12 bagize umurwi wa sentare y'abanyagihugu jury bemeje ko Donald Trump yahoze ari president wa Amerika yagirwa n'ivyaha 34 vyose yagirizwa.
The 12 everyday jurors vowed to make a decision based on the evidence and the law.
Uyu ni Alvin Bragg, umushikiriza manza wo muri leta ya New York. Muri make avuga ko abanyagihugu bashashe muri sentare yaciriye urubanza Trump baruciye neza ataguhengama.
This was a disgrace. This was a rigged trial by a conflicted judge who was corrupt.
Uyu nawe ni Donald Trump yahoze ari president wa Amerika. Muri makati urubanza naciriwe n'urwango ndagonde na manyanga yigendera. Turaza kugaruka kuri no nkuru handi hato. Mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika wo mu buseruko, abanyagihugu mu gisagara ca Kanyabayonga kitari kure cane n'icakoma muri Congo baraye barahunga. Abagwanyi ba M23 basigaje birometero bike ngo bagere muri ico gisagara, navyo nyene twabe bateguriye. Idonido ni mu kanyisasi. Reka duhere ku butungane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abanyagihugu 12 bagize umurwi wa sentare y'abanyagihugu jury iburanisha Donald Trump i New York bemeje ko uwo yahoze atwara Amerika yagirwa n'ivyaha 34 vyose yaramaze iminsi ariko araburanako. Ivyaha 34 Donald Trump yariko aburanako bifise imizi ku madorari 130,000 yahaye umugore akina amarere sibitera soni hazwi ku izina rya Stormy Daniels. Trump yavuze ko yaciri urwa gondagonde ashobora kuzopfungwa imyaka 4. No nkuru turaca twigaruka ko mu mpera zano makuru aho tuza kumvisha ica batandukanye babivuze ko. Twandaniriza makuru yacu muri Republika Demokarasi ya Kongo. Abanyagihugu mu gisagara ca Kanyabayonga kitari kure cane n'icagoma baraye barahunga. Itorokanizo ry'amakuru y'Abafaransa AFP dukesha ino nkuru rivuga ko umwe mu bategetsi ba Kongo atashimye ko amazina yiwe atangazwa. Yaribwiye ko ku mugoroba w'ejo kuwa kane abarwanyi ba M23 bari basigaje ibirometero 5 gusa kugira ngo binjire muri ico gisagara. Uwo mutegetsi yagize ati ibintu bimeze nabi cane. Ubundi munyagihugu yavuganye na AFP na we acaongera ko ati igisagara ca Kanyabayonga gihava gisigara kigaragara. Igisagara ca Kanyabayonga gifatwa nka kimwe mu bisagara bikomeye byo mu ntara ya Kivu ya Ruguru. Ubundi burere bwiriwemo intambara ejo kuwa kane ni Masisi no micungararo ya Sake. Amashamwe aranira gateka kazi na muntu akemeza ko kuwa mbere abarwanyi ba M23 bari bayigaruriye igisagara kindi citwa Kiagala. Ababa muri ico gisagara nibo bace bahungira ku bwinshi mu gisagara ca Kanyabayonga gishobora kugwa mu minwe ya M23 umwanya n'umwanya. Tukiri ku mugabane wa Afrika, ibiharuro mfata kibanza bimaze kumenyekana mu vyavuye matora ya Afrika yepfo vyerekana ko umugambwe ANC umaze imyaka 30 ku butegetsi ufise amajwi ari munsi ya 50%. Ku bibanza 2023 vyo gutorera ko ibigera ku 6,600 nivyo vyonyene bimaze guheza guharura. Muri ivyo bibanza 6,600 ANC imaze kuharonkera amajwi agera kuri 43%. Umunyamabanga mukuru umugambwe ANC Nomvula Mokonyane yavuze ko atabwoba ibiharuro bafise kugera ino saha bibanyuze. Majambo yiwe yagize ati duhagaze neza cane, benshi bari biteze ko hagera ino saha dufise amajwi ari hagati ya 36% na 40%. Turizera ko tuza kubandanya tugwiza amajwi. Bikaramuka bishitse umugambwe ANC nturonka amajwi akwiye, bizoba ngombwa ko wikora ku yindi migambwe kugira ngo president Cyril Ramaphosa atoregwe manda ya kabiri. Bishitse iyo migambwe ntiboneke naho buzoba bubaye ubwa mbere umugambwe ANC utakaje ubutegetsi kuva mu 1994 aho ico gihugu casezerera intwaro ya Karyamisha miryango. Muri rusangi amajwi amaze guharugwa ni 70% vy'abatoye bose. Umugujeje gutunganya amatora muri Afrika y'Epfo ukavuga kwa zogera kumusi wa mungi biharuro ntabanduka vyose vyamaze kumenyekana. President wa Amerika yemereye Ukraine gukoresha ibirwanisho yayihaye mu kugaba ibitero mu bice bimwe bimwe by'Uburusiya. Imenyesha makuru mpuzamakungu bitandukanye bivuga ko umutegetsi wa Amerika yatanze no makuru ntashime ko amazina yiwatangazwa, yavuze ko uruhusha Joe Biden yatanze rutomora ko ibirwanisho vya Amerika bizokoresherezwa gusa mu gisagara ca Kharkiv. Umutegetsi abandanya avuga ko uruhusha Amerika yahaye Ukraine udasiguye ko yayemereye kurasisha Uburusiya ibisasu bishobora kurasa kugera ku birometero amajana atatu. Igisagara cha Kharkiv, Amerika yemeye ko Ukraine irungikamo ibisasu mu Burusiya kiri mu buseruko bwa Ukraine, kikaba kiza imbere mu vyo Burusiya bukunze kugabamwo ibitero, kigira ubwa kabiri mu bunini mu bisagara byose bigize Ukraine. Hari haheze igihe ibihugu vyo mu ishirahamwe ryo kwivunira umwasi hamwe OTAN bisaba Amerika guha uburenganzira Ukraine bwo gukoresha ibirwanisho yayihaye mu kugaba ibitero mu bice bimwe bimwe vyo Burusiya. Mu vy'intambara ya Israel na Hamas, ingabo za Israel zigaruriye umupaka wose uhuza intara ya Gaza n'igihugu ca Misiri, mu gihe kandi zikomeje ibitero muri ako karere kose. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Frederic Mundikije.
Mu kiganiro yatanze kuri televiziyo, umuvugizi w'igisirikare ca Israel yavuze ko abasirikare ba Israel bigaruriye akarere kose ko kurubibe rwonyene Gaza ihana na Israel. Yasiguye ko ako karere ariko umurwi Hamas utaramwitwe na Izraeli wahora ucishamwo ibigwanisho uvanye hanze. Tukivuga kandi ku bitero vya Izraeli bibandanya mu gisagara ca Rafah, Misiri yateye akamu gasaba gufata ingingo yihutirwa yo kureka imfashanyo zigashika mu ntara ya Gaza atantambamye. Ako kamu katewe na prezida wa Misiri, prezida Abdel Fattah, yateye akamu kandi amakungu gasaba kwiyo ngwano mu ntara ya Gaza ihagarara uno nyene. Kujanye n'imfashanyo igenewe abanyagihugu muri Gaza, uyu munsi kwa kane prezida w'Ubushinwa Xi Jinping yatangaje ko igihugu ciwe catanze imfashanyo y'amadolari imiliyoni 69 igenewe intara ya Gaza, hamwe n'imfashanyo y'amadolari imiliyoni 3 igenewe gufasha impunzi z'abanyapalestina. Ni mu gihe umushikiranganji wa leta ya Amerika ajejwe ingendanire Antony Blinken ejo ku munsi wa gatatu yateye akamu leta ya Israeli kayisaba gutunganya mu buryo bwihutirwa umugambi w'inyuma y'ingwano.
Ijwi rya Amerika no makuru yose muheje kumva n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, adresi ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na X ni VOA radio yacu. Mukanya ni mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Mu Rwanda, Diane Rwigara yarayatanze kandidature yo kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu nka kandida yigenga mu matora azwa mu kwezi kw'indwi kuno mwaka. Umenyesha makuru Eric Bagirubusa yari ku cicaro ca komisiyo y'igihugu y'amatora igihe Diane Rwigara yatangiye kandidature.
Umwari Diane Shima Rwigara yaje ku biro bya komisiyo y'igihugu y'amatora aherekejwe n'umugore umwe ndetse n'abagabo babiri.
Inyandiko y'umukandida yemeza ko nta bundi bwenegihugu afite cyangwa igaragaza ko yaretse ubundi bwenegihugu yarafite.
Ntabwo bajya bisobanura neza nabuze komisiyo.
Aha, Madamu Oda Gasinzi gukuriye komisiyo y'igihugu y'amatora yasabaga Diane Rwigara ibyangombwa bisabwa ku mukandida ushaka kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu. No muhanga udatinda ku bakandida bose. Nyuma yo gutanga ibisabwa, Diane Shima Rwigara yatubwiye ku mirongo migari ya programme politike ye kuri inshuro.
Ni byiza ko dufite inyubako nziza, imihanda myiza, isuku mu gihugu, nibyo gushimira kuko nabyo birakenewe. Ariko kandi uko twubatse ibintu ni nako tugomba kubaka abantu nkuko nabivuze muri 2017. Rero programme politike yanjye iribanda kugira umunyarwanda wihagije mu biribwa, ufite aho aba, ushobora kohereza abana ku ishuri nta guhangayika kwinshi, umutekano w'igifu n'imibereho mbere y'ibibindi byose.
Ni ku nshuro ya kabiri Diane Shima Rwigara ashatse guhatanira umwanya w'umukuru w'igihugu. Mu mwaka w'ibihumbi 2017 komisiyo y'amatora ntiyamwemereye kwiyamamariza kuri uyu mwanya kuko yatangaje ko hari ibyo atari yujuje. Diane Shima Rwigara yavuze ko urugendo rwe mu matora asanga rutandukanye cyane n'urwanone.
Ngiranyije na 2017 gushakisha imikono byari bigoye kurusha ubu ngubu. Uyu mwaka ntabwo ubuyobozi bwigeze budutambamira cyane nka mbere. ko baturetse tugashakisha imikono nubwo ibazo bitabuze aho bishira abantu banje bajya gusinyisha bakabafotora ibintu nk'ibyo ariko urebye ugereranyije hari itandukaniro kandi ryiza cyo navuga mu kwiyamamaza nizere ko kandidatire yanjye bazayemera kuko ibisabwa byose andabyujuje uretse ikiri abavuze ibindi nabyo nzabizana muri iyi minsi abantu bansabye basabaga 600 na tanze 970 hafi igihumbi mfite ikizere ko kandidatire yanjye bazayemera ashobora kwiyamamaza kandi umuntu ko kwiyamamaza bikazagenda neza
mumboniye Diane Shimarwigara asanga hari ibikwiye guhinduka cyane kubikora mu mugambi wo guhangana n'ikibazo cy'ubushomeri bwugarije abatari bake
uretse n'urubyiruko n'abantu muri rusange leta yacu yareka abantu bagakora kuko hari imbogamizi nyinshi ku muntu ushaka kwikorera yaba ari umuntu ukora ibintu biciriritse ibyo twita ko biciriritse yaba ari undi muntu uringaniye cyangwa uri hejuru hari ikibazo cyo kimbogamizi ku bantu bashaka kwikorera cyane cyane ugasanga nk'abanyamahanga baza gukora mu gihugu cyacu baraborohereza kurusha abanyarwanda icyo rero ni ikibazo ubundi abanyarwanda bagombye kugira priority ngo bakore mu bwisanzure
umwari Diane Shimarwigara niwe mugore umwe rukumbi ugaragaye ashaka guhatana ku mwanya w'umukuru w'igihugu mu matora aheruka mu 2017 ntiyahiriye Diane Shimarwigara yashinjwe ibyaha birimo gukora no gukoresha inyandiko mpimbano birangira yisanze muri gereza kuko komisiyo y'igihugu y'amatora yatangaje ko mu bamusinyiye hagaragayemo indangamuntu z'abapfuye Diane Shimarwigara akavuga ko ibyo byose bishingiye ku nyungu za politiki avuga ko mu gihe yasabwaga kugaragaza abantu 600 bamusinyiye yari yabakubye inshuro ebyiri kuri inshuro akavuga ko yasinyiwe n'abagera kuri 974 mu byangombwa komisiyo y'igihugu y'amatora yagaragaje ko akibura muri dosiye ye n'inyandiko y'umukandida igaragaza ko nta bundi bwenegihugu afite cyangwa igaragaza ko yaretse ubundi bwenegihugu yari afite hari kandi icyemezo cya muganga gitangwa n'umuganga wemewe ibyo komisiyo y'igihugu y'amatora yamumenyesheje ko ashobora kubishaka mu gihe giteganywa n'amategeko mbere yo gutangaza urutonde rw'abemerewe kwiyamamaza kuri uyu munsi nibwo abifuza kuba abakandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu ndetse n'umwanya w'abashaka kuba abadepite barangiza gutanga ibyangombwa byabo Abamaze gutanga kandidatire ku mwanya w'umukuru w'igihugu harimo Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ku iturufu y'ishyaka FPR Inkotanyi riri ku butegetsi Depute Frank Habineza ku iturufu y'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu bakandida wigenga hari Bwana Eliman Imanirareba Bwana Thomas Habimana Bwana Barafinda Sekikubo Freddy na ugarutse bwa kabiri kuko mu 2017 yaragaragaye ariko nyuma RIB iza kumujyana mu bitaro bivura indwara zo mu mutwe Hari kandi Bwana Inosa Hakizimana Bwana Philippe Mpayimana n'umwari Diane Shimarwigara ehwaje ubusajwe rya America ikigari
ijwi rya America nari nabice ku masonga nkitangura amashirahamwe yigenga 19 akorera mu Burundi no mu karere ka Afrika y'ubuseruko ari yamiriza ingingo ya leta ya Tanzania yo kwirukana ku nguvu impunzi z'abarundi ibindi kuri no nkuru na Pierre Claver Nyonguru
Ingingo ayo mashirahamwe 19 ashingira ko mu kugabisha igihugu cha Tanzania niyo kugara amakambi y'impunzi ya Ndota na Nyarugusu ari mu ntara ya Kigoma iri mu burengero bwa Tanzania izi kambi nini zibiri zirimo impunzi z'abarundi zirenga 110 mu ntango zo uyu mwaka umukuru w'igihugu cha Tanzania Samia Suluhu Hassan niwe yabitangaje mu ijambo ryiwe ashimangira ingingo yari yafashwe n'inama nyabutatu ihuza icyo gihugu uburundi hamwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu HCR gita impunzi Kovicho gihe HCR yarasohoye ugwandiko rw'ingengabihe ijwi ry'Amerika ryaronse gwerekana ko ayo makambi yose azokugagwa mu kwezi kw'icumi uyu mwaka Kubwami mashirame jigenga igihugu cha Tanzania nishirame HCR barafadikanije umugambi wo guhonyanga amasezerano y'i Geneve mu Busuwise yatewe ku mukono mu mwaka w'igihumbi 1951 aya nayo akingira impunzi yose aho yahungiye agategeka ibihugu byazakiriye kutazirukana ku nguvu zimwe mu mpunzi zaganiriye n'ijwi rya Amerika zivuga ko zabuze ayo zicira nayo zimira kubera iyo ngingo ya Tanzania
Ikwikizi ya mbere nuko hari abantu bazoba ngaha bagataye Burundi bagashika bishwa dukoma induru n'abantu tubaye kubera tugowe yaba mu gihugu birari bikunda twogiye hasi muri paradizo n'ahantu mu ngora n'ahantu butari muda utorora takinda kimushobora gukora utadandaza
kandi abenshi ibyatumye duhunga bitaratorwa inyishu nuko tubona ko ibihano bishobora kongerezwa nuko kwezi kutarashika no kugara ibirasi by'amashuri bimwe bimwe amavuriro n'amasengero
arashobora kuturasaba nkuko iki gihugu kimaze kubikora katari gake muribuka abanyarwanda ingene birukanye ku nguvu hariya za Kagera mu myaka yahera bakabarasaba bakabagirira nabi muribuka imutabira 2012 impunzi nyine zarashwe zikirukanwa ku nguvu amakungaro rera rero bikakogwa akarere kicecekeye twagomba gusaba by'ukuri kutabagwa hakiri kare amaraso ataraseseka.
Ibiro bijejwe kumenyesha makuru mu gisata ca HCR kiraba karere ka Afrika y'ubuseruko n'ihembe rya Afrika biri Nairobi muri Kenya vyabwiye Ijwi rya Amerika ko atako iryo shirahamwe ridakora ngo rikingire impunzi. Ivyo biro vyatumenyesheje ko biheruka gushikiriza leta ya Tanzania amakenga y'impunzi kuri ico kibazo. Kubwa HCR leta ya Tanzania yarijeje iryo shirahamwe ko impunzi zizoguma zikingiwe. Ivyo biro bivuga ko HCR ryaganiriye n'umushikiranganji ajeje migendere ni wa Tanzania nawe akizeza ko atampunzi izo kwirukanwa ku nguvu. HCR ritangaza kandi ko atamugambi rifise wo kwaka ubuhunzi abarundi bari muri Tanzania. Naho biruko ibiro bya HCR byirinze kugira icyo bivuze ku rwandiko Ijwi rya Amerika ryaronse werekana ko aya makambi azokugagwa mu mperazo y'umwaka. Yamara iyo mvugo ntihumuriza impunzi z'abarundi zivuga ko ibikorwa byo kuzihohotera bitigeze bihagarara. Nayo mashirahamwe yigenga arabishimangira. Leopold Sharangabo atwara irivugira impunzi CBDH Vicar kuri mikro y'Ijwi rya Amerika.
Ntitubyemera kubera ko ibikorwa byose byo guhohotera impunzi mu ntumbero yuko zotazikomoka byarabandanije. Haba ibikorwa by'ubwicanyi, gufungirwa ubusa, konona imirima yabo, ko igikorwa cyose bakora cyo kwiteza imbere mu ntumbero yo gusahiriza mu bifungurwa by'ibica n'ikizi basanzwe bahabwa. Nk'ifatwa y'abategetsi ba Tanzania n'abakozi ba HCR bamana ntabyo bariko baratera ubwoba impunzi mu majambo bakoresha mu manama ko utabyihunguka byibonera ko cyangwa byongerwa nabi.
Abo baharaniye agateka kazi na muntu harimwo na Kimpunzi baragabisha ko bazokwitura amasentare mpuzamakungu bitwarira Tanzania na HCR iyo ngingo yo kugara amakambi niyacigwa mu ngiro.
Uyu munsi muri Tanzania harahungiyeyo abahoze ari abasirikare, harahungiyeyo abagiye mu myiyerekano, kandi abo bose leta y'u Burundi irabarondera, abo bose leta y'u Burundi nagurutoke kugira ngo ibaronke. Umutekano wazo ushobora guhungabana, ariko twebwe tubona ko iyo ngingo ari ya politike kurusha umutekano mu nyungu za leta y'u Burundi igashyigikirwa na Tanzania. Hase nayo ikaba yinjiye muri iyo kadanse.
Ubwo ni byaramuka byanse nyine ubutungane ni imwe mu nzira nyinshi dushobora gucamo.
Mu mwaka uheze Komisiyo y'Ubumwe bwa Afrika ijejwe uburenganzira bwa kiremwamuntu yarandikiye igihugu cya Tanzania ikibwira ko agateka k'impunzi z'Abarundi kariko karahungabanywa mu makambi atandukanye. Komisiyo y'Ubumwe bwa Afrika yadomye urutoke cyane cyane kuzitahukana ku nguvu, izifungirwa ubusa n'izinyuruzwa zikaburirwa irengero. Iyo komisiyo yavuze ko icyo gihugu gishobora gushengezwa imbere y'amasentare mpuzamakungu. Kuva mu mwaka w'2017 Abarundi barenga 268,000 baramaze gutahuka. Ni mu gihe HCR yerekana ko Abarundi hafi 260,000 bakiri mu buhungiro mu bihugu bya Tanzania, Uganda, Ubuganda, Congo na Kenya. Pierre Clavier ni inkuru ku bw'Ijwi rya Amerika.
Abanyagihugu 12 bagize umurwi wa sentare y'abanyagihugu jury iburanisha Donald Trump i New York bemeje ko uwo yahoze atwara Amerika yagirwa n'ivyaha 34 byose yaramaze iminsi ariko araburana. Ivyaha 34 Donald Trump yahoze atwara Amerika ariko araburana ko bifise imizi ku madorari 130,000 yahaye umugore akina amareresi afatwa nk'ibitera soni azwi cyane ku izina rya Stormy Daniels. Ayo mafaranga Trump yayatanze mu 2016 nk'igifukamunwa kugira ngo uwo mugore amire amabanga yose atandukanye yari amufitiye ari mu mibonano mpuzabitsina boba barakoranye. Ubutungane bufata ico gifukamunwa nka bimwe mu bikoresho Donald Trump yakoresheje kugira ngo ayovye amatora yamushikanye ku butegetsi. Umushikiriza manza wo muri leta ya New York Alvin Bragg yishimiye uko urubanza rwarayiruciwe, avuga ko abashashe muri go ataho bari bahengamiye.
The 12 everyday jurors vowed to make a decision based on the evidence.
Abacamanza 12 barahiriye gufata icyemezo bashingiye ku bimenyetso n'amategeko, akaba ari byo byonyine bashingiraho. mu bushishozi bwabo bageze ku mwanzuro bahuriyeho kandi udashidikanywaho ko uregwa Donald J. Trump ahamwe n'ibyaha 34 bigendanye n'inyandiko mpimbano mu by'ubucuruzi ku rwego rwa mbere yakoze agambiriye guhisha umugambi wo kuriganya amatora y'umwaka 2016. Nubwo uregwa ntawe bahuje mu mateka ya Amerika, uru rubanza n'umwanzuro w'uyu munsi twabyitwayemo nk'uko dusanzwe tubigenza no mu zindi manza zose ziza muri uru rukiko, dukurikiza ingingo n'amategeko kandi tubikora nta gutinya cyangwa gutonesha.
And the law, and doing so without fear or favor.
Donald Trump nawe amaze kumva ko yagiriwe n'ivyaha vyose uko ari 34 yarabanye agasuzuguro abari bagize umurwi wa muburanishije asohotse acabwira amenyesha makuru bari hanze ku rubanza rwa rugwango ndagonde.
This was a disgrace. This was a rigged trial by a conflicted judge who was corrupt.
Ibi nurukoza soni. Uru rubanza rwari rwuzuyemo amatiku yatewe n'umucamanza wari yiruswa. Urubanza nemera n'urubanza ruzacibwa n'abanyagihugu ku itariki ya 5 ukwezi kwa 11 umunsi wo gutora. Njewe ndumwere.
Donald Trump abaye uwa mbere mu bigeze kuba abaperezida ba Amerika bagiriwe n'ivyaha bihanishwa umunyororo. Ashobora kuzocakatirwa umunyororo w'imyaka 4 abishatse, ariko akabura nayunguruza. Yapfungwa canke atapfungwa ntibizomubuza yamara kuzokwiyamamaza mu matora ya president wa Amerika ategekanijwe mu kwezi kwa 11 uno mwaka. No mu gihe yoba yaramaze gukatirwa ariko agatsinda amatora, azo afise uburenganzira bwo gutwara Amerika yemye. Bamwe mu ba Republican basangiye umugambwe na Donald Trump bagize ico bavuga. Umukuru w'inama nshingamateka ya Amerika Mike Johnson yagize ati: "Uno munsi no munsi mubi cyane kandi uteye isoni mu mateka ya Amerika." Hagataho ibipimo by'ikinyamakuru cy'Abongereza Reuters byerekana ko ukwagirwa n'ivyaha byose yari kwaragirizwa bishora gutuma atakaza amajwi y'aba Republican n'abigenga bategekanya kuzomutora. Bitegekanijwe ko umucamanza John Marchand wo ku rwego rwa leta New York atangaza ibihano Trump yaciriwe igenekerezo rya 11 z'ukwezi kw'indwi uno mwaka. Ico gihe hazoba hasigaye iminsi 4 gusa ngo habe inama umugambi wa Republicani bitegekanijwe ko uzotangarizamwo ku mugaragaro Donald Trump nka kandida wawo mu matora yo mu kwezi kwa 11. Mu kurindira ariko, Donald Trump w'imyaka 77 abandanya kwidegenvya. Ndahabwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, guverinoma yafatiye ibihano bamwe mu bayobozi ba Uganda ibagiriza ibiturire byo ku rwego rwo hejuru. Inkuru musomerwa na Thierry Ndayishimiye.
Umukuru w'inama nshingamateka yo mu gihugu cya Uganda Anita Monge ari mu bashyizwe kuri urwo rutonde rw'abafatiwe ibihano. Abandi barimo Mary Goretu Kitutu yahoze ari umushikiranganje ajeje ibibazo byo mu ntara ya Karamoja, Anyesi Nandutu nawe nyene yahoze ari umushikiranganje wa leta, hamwe n'umushikiranganje wa leta yarajeje ubutunzi Amose Rugolobi. Abo bose bagirizwa ibyaha bya ruswa n'isesagurwa ry'umutungo w'igihugu. N'isesagurwa ry'umutungo w'igihugu wari gufasha abo bayobora bahasanzwe n'ubukene. Itangazo ryashizweho umukono n'umuvugizi w'ubwo ubushikiranganje Matimira rivuga ko bose uko ari 4 bishimikije amabanga yabo akomeye muri leta mu gukora ibintu byatumye bahungukira mu gihe abanyagihugu bahakeneye. Uwundi mutegetsi ari kuri urwo rutonde ni Peter Erewuri yahoze ari cegera cy'umukuru w'intwara miheto za Uganda UPDF. Aregwa kubera ko z'ibyaha byo guhonyanga agateka kazi na muntu. Muri ibyo byaha yagirizwa harimwo ubwicanyi bwakozwe n'ingabo yararongoye zica abantu batagira ico bazira. Abo bategetsi 5 bose muri iki gihe ntibarekuriwe kwinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko biri muri iyo ngingo y'ubushikiranganje bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bujejwe imigenderanire. Ibyongeye, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yafatiye ingingo yo kudaha abandi bategetsi bo muri Uganda uburenganzira bwo kuronka visa yo kwinjira muri Amerika. Nabo nyene bagirizwa kuba barabangamiye inzira ya demokrasi hamwe no gukorera ikibabanyagi igihugu ba Uganda bahurikiye mu migambwe itavuga rumwe na leta abahanira gateka kazi na muntu hamwe n'abantu bari mu migwi ya ntawo nikora. Leta ya Amerika irashigikiye abayobozi ba Uganda bashyira imbere intwaro rusange ya demokrasi. Leta ikorera abanyagihugu kandi hanabantu bose bakora ibyaha bisunze ubutegetsi bafise. Ingingo yafashwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifise intumbero yo gushigikira no guhimiriza ubutegetsi bukorera ku mugaragaro kandi bushira imbere demokrasi muri Uganda, bugwanya ruswa ku isi hose. Iyo ngingo iratera intege kandi ubutegetsi bukora ibishobotse byose kugira ngo abakora ibyaha muri Uganda babihanigwe.
Ejo gya Amerika naho numwanya wa makuru mikino na sport mu Rwanda. Ama ekipe Petro de Luanda yo muri Angola na Al Ali Bengezi yo muri Libya yageze ku mukino wa nyuma w'imikino ya Afrika ya Basketball League Africa, nyuma yo kwitwara neza mu mikino ya kimwe cha kabiri. Umenyesha makuru ya Net Mugabo aratubwira ibindi.
Umukino ubanza wa kimwe cya kabiri wahuje Rivers Hoopers yo muri Nigeria na Al Ahly Bengezi yo muri Libya warurimo guhangana gukomeye. Gusa Al Ahly yongera kugaragaza ko kuba yarasezere Al Ahly yo mu Misiri bitari impanuka. Tubibutse ko yaje gutsinda uwo mukino nyuma y'uko iminota isanzwe irangiye amakipe yombanganya amanota 73-73. Hakitabazwa iminota 5 y'inyongera, Al Ahly ikaza kuyitwaramo neza ari naho yaje gutsindira uwo mukino wa kimwe cya kabiri n'amanota 89-83 ya Rivers Hoopers. Ikipe yo muri Nigeria Rivers Hoopers yitabiriye irushanwa ku nshuro ya kabiri, ndetse uyu mwaka ikaba yarashoboye kugera muri kimwe cya kabiri isezereye US Monastir yo muri Tunisia yegukanye igikombe ku nshuro ya mbere kiri rushanwa. Ku rundi ruhande, umukino waberaga muri BK Arena wahuje Petro de Luanda na Cape Town Tigers yo muri Afrika y'Epfo. Kuri uyu wa gatatu warangiye na nkuru. Warangiye amakipe yombi yerekanye imbaraga nyinshi, gusa ukabona ko Petro de Luanda inyotewe gutsinda. Nubwo Cape Town Tigers idafite amateka muri iri rushanwa, itari yoroheye. Igihe giteganyijwe cyarangiye amakipe yombi anganya amanota 77-77. Byabaye ngombwa ko hitabazwa iminota 5 y'inyongera, ari naho Petro de Luanda yaje gutsinda umukino kuko yarushije Cape Town mu buryo bugaragarira amaso. Ifirimbi ya nyuma yumvikanye ari Petro de Luanda ifite amanota 96-86 ya Cape Town Tigers. Semukelo Sele ufatiye runini Cape Town Tigers niyihanganiye abavuga ko ikipe yagize amahirwe yo kugera hano.
Ndababaye kuba tutarashoboye kugera ku mukino wa nyuma, ariko ntewe ishema n'ikipe yanjye. Tuzitanga uko dushoboye, tugerageze kugabanya amakosa kugira ngo turebe ko twakwegukana umwanya wa gatatu. Oya, ibyabaye byarabaye, ariko tweretse buri wese ko dukwiye kuba turi hano. Ni nayo mpamvu twageze muri kimwe cya kabiri kirangiza.
Abanyarwanda bakurikiranye iyi mikino bafite byinshi batangaje nyuma y'uko imikino ya kimwe cya kabiri irangiye muri BK Arena, ariko nanone bose bemeza ko kuba nta kipe y'u Rwanda yakinnye imikino ya nyuma byakomye mu nkokora ubwitabire bw'abafana.
Garagara nyine imishusho y'uko basket yo muri Afurika imaze kuzamuka rwego ruri hejuru, rusange navuga ko ari imikino myiza. Hagaragayemo nyine ibibazo nyine, urumva nimba twakiriye ikintu kikaje kikavamo hakiri kare, urumva nyine bitugiraho ingaruka nyine, nta n'ibyishimo biba bihari cyane, hagomba no kugabanuka ubwitabire arahiri.
Umukino wagenze neza cyane, ariko urabona ko hari ubusumbane, ikipe imwe yari ikomeye, arahiri yari ikomeye yarushaga iriya, urebye isa nkaho yiyubatse, ifite n'abakinnyi bakomeye kurusha iriya ngenzi yayo. Sinawayikomeye mu gukora, ariko byari kuba byiza cyane iyo waza kubona ikipe yo mu Rwanda, urumva abafana bari kuba benshi ku kibuga, ariko bacitse intege kubera ko ari iz'abanyamahanga zikina zonyine, ariko ibyo ntacyo byabonganyije cyane abakunda basket n'ubundi bagiyeyo. Amahirwe ni aya arahise.
Umukino wo guhatanira umwanya wa gatatu uteganyijwe kuri uyu wa gatanu urahuza Rivers Hoopers na Cape Town Tigers. Kuri uyu wa gatandatu hategenjwe umukino wa karundura ari nawo wa nyuma uzahuza Al Ahly Benghazi yo muri Libya itana mu mitwe na Petro di Rwanda yo muri Angola.
Ijwi rya Amerika ni no ngaha duce dusozera makuru yacu ya kino gitondo. Reka ndabashimire ko mwaduteza abiri kuri mikoma ari kumwe na Diane nini nahazwe yakoze Nadia taha yegeranije amajwi yacu. Twaduhagarikiwe na Etienne Karekezi, twembi tubifurije umunsi mwiza.